Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se na makuru mushobora no gukurikira kuri Facebook Live. Ni ukuvuga rero igihe turimo tuyabagezaho ingingo z'ingenzi abanyarwanda batanu bakekwaho gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin barafashwe.
Icyo twasabwe abaperezida bari barimo no gufatanya busanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa muri yombi, ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yabahadetaye.
Uyu ni Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Chamati ya makuru ya jano hino tugira tubashikirize mu kanya. Abasirikare 10 bo mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko bagiwe n'icyaha cyo gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi byakozwe mu gitero ku ihoteli Tara Hotel ku murwa mukuru Juba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Abakuru b'ibihugu bakoza ko ibihugu bya Korea zombi bazahurira i Pyongyang kuva kuri 18 kugera kuri 20 muri uku kwezi.
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatoseka bikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. Amakuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi. Mugume ku maradiyo yayo. Ito ni dole ya makuru ya hijano hino tubafitiye. Duherenga muri Amerika abategetsi bakomeye muri leta ya President Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara bafise mu rwandiko nyenerwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri America New York Times. Ubwo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa President Trump mu kuvuga ko buteye agahinda. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa America Mike Pompeo mu rugendo arimwe mu Buhindi yavuze ko ubwo rwandiko rubabaje, avuga ko twigoro tw'ibinyamakuru twugaramira leta ya President Trump ari ibintu biteye agahinda. Ibiro vy'icegera ca Perezida Mike Pence bitangaza ko birengeye inyifato nk'iyo. Umuyobozi w'iperereza ry'igihugu Dan Coats yasohoye itangazo rivuga ko urukurukuru rw'uko ariwe yoba yasohoye urwandiko mu kinyamakuru New York Times canke icegera ciwe ari ibinyoma. Abandi bahakanye ko bafise uruhara muri urwo rwandiko n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jim Mattis na ambasaderi wa Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu Nikki Haley hamwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega Steve Mnuchin. Ikinyamakuru New York Times gitangaza ko inyere urwo rwandiko ari umutegetsi akomeye muri leta. Icyo kinyamakuru kivuga ko akazi kiwe kogeramigwa hamwe izina ryiwe ryomenyekana. Uwo mutegetsi avuga ko amabanga ya Trump y'umukuru w'igihugu n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa n'akajagari.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2021. Ni umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Korea y'Epfo Chung Eun-young wabitangaje uyu munsi i Seoul avuye mu ruzinduko i Pyongyang. Ati niko Kim Jong-un yambwiye, avuga kandi ko agifitiye icyizere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yahise ashimira cyane Kim Jong-un, yongeraho ko bazafatanya mu mirimo yo gusenya ziriya ntwaro. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kuri iki kibazo byahagaze mu kwezi gushize, ubwo Perezida Trump yabuzaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo gusubira i Pyongyang kubikomeza. Chung yavuze kandi ko Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi. Yasobanuye ko abakuru b'ibihugu bya Korea zombi bazibanda cyane cyane ku kibazo cyo gusenya intwaro kirimbuzi za Korea Ruguru. Bizaba bibaye ubwa gatatu bahuye muri uyu mwaka.
Mwana nyakumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuze muri Afrika. Aha igihugu cya Ethiopia cyasubiye kugurura ambasade yacu mu gihugu cya Eritrea. N'indi ntambwe ku byerekeye imigenderanire itera imera neza kurushiriza hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatosekaye bikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yasubiye kugurura ambasade yigiye guciwa ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara mu birori vyamaze igihe gitoyi na president Isaias Afwerki. Biteganijwe ko abo bategetsi babiri bagiranirana ibiganiro bari hamwe na president wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mu mpera z'umunsi. Imigenderanire hagati y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko mu ihembe rya Afrika yarasubiye kumera neza kuva umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaje mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu ciwe kizwa kubahiriza amasezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe ONU yatewe kuri gikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Amasezerano yarangije ingwano ku rubibe Ethiopia na Eritrea bihana yahitanye abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi. Ibyo byatumye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na president wa Eritrea Isaias Afwerki batera igikumu icese ku masezerano y'amahoro mu kwezi guheze. Amasezerano yarangije icese intambara yamaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu bibiri kurusha mu bindi bice byo muri Afrika.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yemereye ibihugu bimwe na bimwe bya Afrika kubikuriraho imyenda bifitiye nyine Ubushinwa. Yabitangarije mu nama yahuje Afrika y'Ubushinwa i Beijing. Afrika nyine n'Ubushinwa bakuru b'ibihugu bari bateraniye i Beijing. Jude Moore wigeze kuba ministri w'ibikorwa remezo muri Liberia yasobanurije ijwi rya Amerika ku mwenda rusange wose wa Afrika ugera ku madolari miliyari ibihumbi bitandatu, ni ukuvuga trillion mu cyongereza esheshatu. Amenshi Afrika yayagurijwe na banki y'isi yose, ikigega mpuzamahanga cy'imari n'umuryango w'ibihugu witwa Club de Paris. Umwenda Afrika ifitiye Ubushinwa nk'uko Moore yabisobanuye ntarenze 2% y'uriya mwenda wose rusange wa Afrika. Umuntu rero agereranije ni ukuvuga ko Ubushinwa bwagurije ibihugu bya Afrika amadolari agera kuri miliyari 120. Kuri Jude Moore biragoye kumenya inyungu ibihugu bya Afrika bizakura muri ariya masezerano ya President Xi Jinping kubera ko bitaramenyekana neza niba Ubushinwa buzapfa guhanagura iriya myenda gusa kuyikuraho bwo nta bindi busabye.
Tukivuga ku byerekeye Afrika, abasirikare 10 bo mu gihugu cha Sudani yo mu manuko bagiwe n'icyacu gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi vyakozwe igihe habi gitero ku hoteli Terrain Hotel ku mugwa mukuru Juba aheze imyaka ibiri. Umenyesha makuru ya korera ku mugwa mukuru Juba yarishwe. Abakozi batanu b'abanyamahanga bakorera amashirahamwe y'abagira neza barafatwa ku nguvu ikivunga igihe umugwi w'abasirikare bari hagati ya 50% binjira muri iyo hoteli ku mugwa mukuru Juba mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2016. Vyatangajwe n'umuyobozi w'iyo hoteli. Umugiraneza w'umunyamerika nawe nyene yararashwe arakomereka muri icyo gitero cagizwe ku hoteli Terrain Hotel. Umucamanza wa sentare ya gisirikare iciriye abo basirikare umunyororo uri hagati y'imyaka indwi n'ubuzima bwabo bwose uno musi wa kane. Yategetse kandi leta kuriha amadolari 400,000 umwe umwe wese mu bakenyezi n'abafasoni bafashwe ku nguvu, hamwe no kuriha banye ni hoteli amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari. Abasinzikajwe n'igitero cyagizwe ku hoteli Terrain Hotel mu mwaka wa 2016 batangaza ko bahamagaye inteko zijeje gucungira umutekano zishyira hamwe ONU zari hafi yaho kugira zibatabare. Yamara nta n'umwe yitavye ako kamo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Turi kandi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22.
Makuru iyo mu byaga binini tuyahere mu Burundi, aho uno musi wa kane intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yabonanye n'abarongoye imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi Bujumbura. Lemonzi Imana adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na bamwe mu banyamigambwe babonanye n'iyo ntumwa idasanzwe iri mu Burundi Michel Kafando, baganiriye ku kuntu ibintu byifashe mu gihugu ku bijanye no kurondera amahoro, eka mbere n'ivyo kugwa kugira amatora yo mu mwaka wa 2020 agende neza. Mu begereye ubutegetsi bemeza ko ibintu byifashe neza, bavuga ko babwiye iyo ntumwa idasanzwe ko ivyihutirwa ari ugutegura amatora, baca basaba ko Kafando yofasha kugira abanyepolitike bahunze batahuke. Perisiendu u Burundi arongo iu urirojimi gambwe mu Burundi.
Mge yuko duhele utse usinya rupapa rugu nzira. Rugana kumatora ya mibe humbewe na mirongiwe. Kani kuko rupapa rugu nzira guisu unze. Ibigane vitandu kanya. Fia giewe wabela i Tanzania na chanchan. Ibiya heruka kuwela ingurudoto. Turamu bugira kandi yuko. Awa nye politike wali hanzi. Bijipfuza kushira mungiro. Kuko rupapa rugu nzira. Ko bahawi kaze wa utahi Burundi. Abata vipfuza na kwa uwele nganzira buka. Tuzo bandanya tukwebuge inzira yukuteguriki amatora.
Iyo migambwe icuditse n'uri ku butegetsi hari byo yasavye Michel Kafando n'u Burundi agaruka kuvyegeranya by'amashirahamwe mwamwe hamwe n'imfashanyo z'amakungu ku gihugu cyo Burundi
hari ama raporo y'ibinyoma n'acane cyane janye na gatekanzi na muntu yamariko yandiko ati turagusavye bijya bintu ati mwebwe nyine muvyikurikiranira ati ubushize wowe nyine bavuze yuko u Burundi buri ko buratera imbere tinone ya maraporo yuma yandi kwa bigenze gute twamusabye yuko intererano bijya bihugu bigize ishiraha mu bumwe bwa Buraya bo babifuza guho Burundi mu kuzitanga zibaranyo zirimo inzitizi conditionnalité te koko nacu zomalira u Burundi
ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bobo bemeje ko ibintu bitifashe neza kuko leta ikoresha ingufu mu gutegura amatora yaba yabaye canka yimirije kuba Leonsi ungenda kumana ni chegira churongo ya sawanya furodebu alimubawu na nyeniyo numwa.
Leta yu Burundi kubamu waka uvizati unadakani kubayegisha yuko amatora teguwe nari. Agatunga wanari ya amateri ntambara mugihu. Nini bariko barangira ngo bategura ayo matora. Baga ama babenza no hiyaru. Baka azani giri wa shingiro. Nichiyo matora ya matora kamara maka kuhungubu. Baga shiraho. Nicho iturupa progwinzi ya kuhungubu. Baga shiraho umugwi. Ngo kutuwa tegu kato wanya kuhungupi. Ipijari indi baariba kizimisi wa basikuwira. Ngo pijani bila anga matora mungurumi njyo kijimiri. Sibu mbalero ko imbere ayihari.
Obatavuga rumwe na leta arivyo basavye Kafando kugira abone kumuti kungorane ziri mu gihugu cyo Burundi ngenda kumana yemeza ko hamwe amasezerano y'arusha yo kutwa Burundi igihugu cyo bakigiye mu byago
ngende dushikirire umunyamabanga mukuru wa ONU umubwire yuko ya masezerano y'arusha yari gushikana abarundi ahantu babana neza yazimanganije ubwire uti n'umugambi wa mahoro ari gufasha abarundi ugiye guhera tacho gushitse ubwire ubufasha w'umuhuza kuko ni bariko barakora n'umuhuza ubwire ni yuko byagize muri aka kare biko birakora kwege bitadushimishije kuko biraboneka ko ataho bizodushikana udusabire umunyamabanga mukuru Wishani huza makungu uni, astave na mangu ijeri mutewe kano kuhisi. Ikoranya wabandu wote bewekwa nuku hagarari ya masezerano. Iya usha haboneke umutu kwa kichuburunda matakari mingo.
Inumida sanzu mwenye mwabanga mkuru wishirame mwaza makungu ni kuburundi. Michel Kafando, akabari kwa wunana na watandu kanyewegwa ni wibazo bili mugiugo chuburundi. Inyuma yao, iyo migwi iwona niye, ninumazo mufasha mmatati uburundi kugira barabiri hamwe ingene botunga nyibigani hilo. Ibiganiro leta ivuga ko ari vya nyuma izo kwitaba bizoba bibereye hanze y'igihugu cyo Burundi. Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya America.
Urakoze ramakuru y'inkuru mu Burundi kandi umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri zone Kivumu komine Mugambi ntara ya Bururi yarishwe arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira no munsi wa kane amakuru ava mu babibonye amenyesha ko barashwe n'abasirikare mugenzi wacu Fidelite Ishatsa dufite ibindi kuri inkuru.
Umutekano warahungabanye mu gacimbiri gashishima ku mutumba Kivumu. Abantu bari bateramiye kuri batatu mu ijoro mu mabare yaho bita ku isanganiro niho batwiganiye kugene abo bapolisi barashwe. Nkuko babivuga, imbere y'uko uyu mupolisi yicwa habanje kuza muri ubwo bubare abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ko abasirikare b'igihugu hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zirenga.
Abo bantu bace bashitse mu kabare babwira abantu bari hanze hasi mwese shatraje hasi shavuga ngo twebwe ngo umutekano ngo turabasirikare twebwe turondera ngo babamenje mubitse muri mwebwe.
Abo bantu nabo bari bavuze yuko abasirikare b'igihugu ababonye bavuga yuko atanu umwe ari yambaye umwambaro wa gisirikare. Aya makuru nyene yemeza ko bari baherekejwe n'ababereka abo bari baje gufata
igiti giri nitwakibona neze mugaba bari bambaye civile bose kandi bose bafise inkoho bakaba bari kumwe rero n'abandi bahungu babiri bo kumukara tuzi bari mu mbonera kure ngo nibo bari baje kwerekana amazina ane
bacha baratubaza amazina ngo buranga umuntu mwese turagutanga batubaza amazina batubaza amazina bacha babaza ngo uwitwa chef n'uyu acha yivuga yari ngaho ni mu kafe amwanga kwisanganira nyene acha ari yivuga ngo zani kamba barandira kamba bacha baramuboha cyabaza ngo uwitwa niyo kindi ari he ntawe uri ngaho ngo uwitwa havuga ngo ari he ntawe uri ngaho batora wawo ndi chef babo bacha baramutwara twe acasigara umuntu yambaye civile afite inkoho nyene muri abo bantu aducungire ku muryango. Ibyo bagiye kumubaza ntaho bize.
Nta kintu na kimwe cibyo kuri ayo mabare, kandi n'abari bateramiye bamenyesha yuko atanu umwe yigeze aribwa urwara, kiretse uyu ariko yarondegwa yaboshwe. Hagati y'ikirindiro cya polisi cyo muri zone ya Kivumu kiri kuri metero y'umunsi ya bitanu. Uyu mupolisi wa Kizimana Reimo akirongoye yatabajwe na bamwe banyagihugu batewe. We na bagenzi we batatu baca bihutira kuza gutabara niho guca baraswa, nk'uko amakuru yayibonye abandanya kubivuga.
Uwo mutoposta bahashitse babagabo bari badutangiriye bati turabonye umuntu afite inkonga ngo murasi twumva ijwi rivutse ruti je ni umushefu doposta w'Ikivumu, umushefu doposta ngo wahengwa muri Jemi ku Jemire ni iki bati murasi. Niho amasasu yaguma avuka. Uwo muhungu wimbonera kure yitwa Peti nkumva yahagaze avuga ati ngo murase gose ngo yirabishije ngo subizamwe, uko avuga ati subizamwe ubuvisi nko akubi kubizamwe ngo cyangwa ngo ntuzi cyakuzanye kubita amasasa avuga
yajyanye hasa ariko araboroga zambonera kure dushaje babwira ngo mwegere mu murase n'ukumuhohosha baramuhohosheje nti akumbi hari natari guhera.
Bamaze kubona ko bishimo polisi bace batelefona abanyagiye kubumva
uwo musirikare ambari we yabarongoye mu gutelefona ya telefone yavuga ngo twe twamurashe guko twamajije izina ngo avuga ngo ugene niyo ndi bavuga ko ativuze izina neza na neza wariwe kugira se nabikura ku ikosa mba niyo ndi ko rero ni iryo zina cyo bagize ko ari umugwanya rondego ngo cyo gituma bashiba murasa.
Aya makuru dushikirije aremezwa n'umukuru w'umutumba Kivumu Ntaguzwa Boniface aho yasubwiye ko nawe nyene arije yabwiwe umatohoze yagize muri iryo joro. Uwo mukuru w'umutumba yavuze ko yaciye atabaza urongo y'ipolisi muri komine ya Mugamba.
Jewe na telefone mu ijoro ibintu biriko biraba ga telefone na komiseri kominal ndubugeza biriko buratukanga aha kwisanganiro cyewe nanje ndi muhira yaciye aza gutabara acazana n'imodoka yo muri hotel niyo yacigwara nabo bantu kwa Muganga.
Iyo modoka yacigende itwaye abo basirikare umupolisi yakomereke muri ayo masasu hamwe n'ikiziga cyo mukuru w'ikirindiro kongera agenda hajanywe n'uyo musore yarasanzwe ari mu mazina y'abari ko barirondegwa. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye yemeje ko abapolisi barashwe n'abasirikare, yongera amenyesha yuko urongo y'ipolisi mu ntara ya Bururi n'utwara akarere ka gisirikare ko mu manuko ariko bagira amatohoza uzokwagirwa n'icyaha akazohanwa hisunzwe amategeko. Mu gisirikare ho umuvugizi wacu Colonel Floribert Biyere ke ariyemeza avuga yuko abasirikare kumwe n'imbonera kure ati abasirikare ntibigire bakora n'imbonera kure nta bindi yongeye ko atari kurindira ikizova amatohoza ariko arakogwa. Muri commune Mugamba zone Kivumu Fidelite Shatse ijuru rya Amerika.
Tibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni no kuri Facebook VOA radio yacu. Nawe ni mujyeho nyine mukomeze mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Ejo kuwa gatatu Leta y'u Rwanda yahaye impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama amashuri n'ibibuga byo gukiniramo byubatse ku buryo bwa kijyambere. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye iki gikorwa.
Abo n'abana bo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganji bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo. Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana.
Abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211. Ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na Leta. Ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880, bivuze ko hasigaye 4331. bakigira muri za shitting za plastic. Icyifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi.
Naho abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi, abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura. Yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza.
Tubaza biratugora nyine, turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane.
Twebwe no kuvuga agahembo turonka, duhemba utuntu dukeya duke nyene dutafashe, amajana atatu mu gitondo n'amajana atatu mugoroba na mahera makeye. Ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari icyo mwodufasha, kuko ibikorwa dukora birarenze. Turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu.
Iruhande y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hamwe n'ahandi ho gukinira. Zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge.
Abana bahora biyerereza, abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi, abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba. Ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira, turumva ko ari nyinshi kuri twebwe.
Userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe.
Ni igikorwa cyiza dushima, kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina, mbega mu rungano rwabo uko bangana kose. Mu bana dufise ntibihagije, ariko turashima ku byo turiko turaronka, kumbure n'ibindi bizoze. N'ubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nk'uko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gutyo n'amahama ya gatatu, mbega ahantu hose.
Umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda, umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi. Yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho.
Abana babo babona ahantu bisanzurira, bakabona aho bidagadurira, bakabona aho barererwa neza, bagatangira nabo kwitabwaho. Nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irerero ry'abana guhera ku myaka ibiri kugera kuri itandatu, bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza, kuko nabo n'abana b'isi n'abantu, ni kiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri. Kugeza ubu murabona hari aho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato, ibyumba bigera ku munani, ariko hari naho kwidagadurira, hari imikino itandukanye, bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda. Mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza, UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka, ntabwo bihagarariye ahangaha.
Ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 158, igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato. Pierre Claver Niyonkuru, imahama ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ubutabera bw'u Rwanda bubisabwe na MICT, ruriya rwego rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha, bwataye muri yombi Abanyarwanda batanu bakekwaho gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foster yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bazajya kuburanishirizwa Arusha na MICT. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Itangazo ry'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania ICTR yagiye habonera ravuga ko uru rwego rwemeje ku butegetsi bw'u Rwanda bwashyize mu bikorwa ubusabe bwarwo bwo guta muri yombi Abanyarwanda batanu bashinjwa kubangamira ibyemezo by'urwego MICT mu rubanza rwa Bwana Augustin Ngirabatware. Abatawe muri yombi ni Bwana Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatima na Dick Prudence Munyeshuri. Bwana Faustin Nkusu, umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda mu kiganiro cyihariye yahajwe rya Amerika, yemeje iby'aya makuru. Yavuze ko Abanyarwanda batawe muri yombi ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Nkusu ariko yirinze kugira byinshi atangaza ku byo bashinjwa, kuko ngo dosiye yabo ifitwe n'ibiro bya MICT.
Icyo navuga ntabundi bugiye mu byo bashinjwa, kuko twakoze nibyo twasabye n'urukiko mpuzamahanga kugira ngo tubafashe mu iperereza bafite, wenda kujyanye n'ibyo bashinjwa mu bibazo bw'urukiko cyangwa se umuvugizi wabo cyangwa se umushinjacyaha mukuru wa MICT. Icyo twasabwe mu maperereza bari barimo no gufatanya ubusanzwe mu maperereza, twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa muri yombi, ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yabaha detaye zibyo bari
kugeza ubu ngubu bari he
bari mu Rwanda hateganywa ko bajyanwa mu rukiko rw'abasasi
ntabwo mwari mwamenya igihe bashobora kugenda
ni vuba kuko biro birakorwa kandi bizihuta
abo bari basanzwe ari bantu ki mu Rwanda
bo harimo bamwe abanyamategeko harimo n'abandi bakora akazi kabo gasanzwe ariko bose mu byukuri n'abanyarwanda nk'uko bivuze
hari amasano bafitanye na ngira batware
okay izo detaye wenda ntabwo ndi buzigemo cyane kuko wenda nabonye kujya mu Rwanda nyirizina kuko dufite inshingano yo gufasha urukiko mpuzamahanga ndetse natwe n'ibihugu bindi byose bifite inshingano yo kubafasha
Jana Nkusi arakomeza avuga ko ibyabaye ku rubanza rwa ngira batware bitari ku nshuro ya mbere bibaye muri izi manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya genocide mu 1994
hari urubanza rwigeze kubaho hagati ngira ngo 2023 cyangwa 2027 mu rubanza rwa Kamuhanda rwabayeho nabwo icyo gihe hari abanyarwanda babiri bafashwe kandi bashyikirizwa urukiko ndetse baranakurikiranwa ku buryo bahawe n'ibihano icyo gihe hari mu rubanza rwa Kamuhanda harimo umutangabanya wahawe izina rya GAA ndetse n'undi munyamategeko nanone wakoraga mu rukiko witwaga Nshogoza abo rero bagize gushyikirizwa urukiko icyo gihe ndetse baranaburanye bityo cyo gufata n'ibihano ngira ngo si ubwa mbere n'ibintu bisanzwe mu bufatanye bwacu nabo bumva ari
Bwana Augustin Ngirabatware yabayeho Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa karindwi 1994 n'ukwezi kwa kane 1994 afungiwe yarusha kubw'ibyaha bya genocide yahamijwe mu 2012 akatirwa imyaka 30 y'igifungo mu minsi iri imbere nibwo bwanangira abatware byari byitezwe ko azagezwe imbere y'urukiko ariko MICT iravuga ko haje kuboneka amakuru ko hari abantu bashatse kwivanga mu byemezo by'inkiko mu mugambi wo gushaka kugena ibizavamo MICT iravuga ko abanyarwanda batanu batawe muri yombi bose bagomba koherezwa yarusha ku cyicaro cy'urwo rwego kandi ko ari naho bagomba kuzaburanishirizwa impapuro zibata muri yombi zemejwe n'umucamanza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2018 bisabwe n'ubushinjacyaha bwa Arusha barashinjwa kubangamira imirimo y'urukiko no kubishishikariza abandi kurenga ku myanzuro y'urukiko no kubangamira imikorere y'ubutabera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ya Arusha ICTR n'urwego rwasigaranye imirimo yarwo MICT Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12/2012 nibwo ngira abatware yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gufunga imyaka 35 nyuma yo kumuhamya uruhare muri genocide. Uregwa yarajuriye maze MICT ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12/2014 rumugabanyiriza igifungo rugishyira ku myaka 30. Nyuma nanone mu kwezi kwa gatandatu 2017 mu bubasha bwarwo MICT rwemeje ko ngira abatware yasubirisha mu rubanza rwe. Birakekwa ko intego y'abanyarwanda batawe muri yombi yarigambiriye guhinduza icyemezo cya ICTR ku rubanza rwangira abatware nk'uko cyanashimangiwe mu buzure n'urwego rwasigaranye imirimo y'ururukiko. Umushinjacyaha mukuru wa MICT bwana Serge Brametti yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye mu mikoranire yo guta muri yombi abakekwaho ibi byaha avuga ko ibirakuriye bizakomeza kurwanya abantu bose bagerageza kubangamira abatanga buhamya n'ibyemezo by'urukiko bijyanye n'inshingano ziteganywa na kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bwana Augustin Ngirabatware yatawe muri yombi mu Budage mu kwezi kwa 9/2017 yoherezwa mu rukiko rwa Arusha mu mpera za 2009 biteganijwe ku rubanza rwe ruzatangira gusubirwamo mu ngingo zose kuva ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 uru ni rwo rubanza rwa mbere mu za genocide kuvura urukiko rwajyaho rugiye kongera kuburanishwa mu mizi akabayirusa ijwi rya Amerika I Kigali
Kanya gatoyi turasezerana mu biganiro twatubafite kuri isaha yamari imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bakomeye ba leta ya president wa Amerika Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara abafise mu rwandiko nyenerwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri Amerika New York Times ngo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa president Trump mu kuvuga ko uteye agahinda
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2020 hagati aho kandi Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in I Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi bazaganira ku kibazo cyo gusenya intwaro za kirimbuzi za Korea ya Ruguru
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea, niyindi ntambwe ku byerekeye imigenderanire myiza itera imera neza kurushiriza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isahani bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubene akanya kugushimira Engineer Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasi Gereyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije, kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, umugoroba mwiza, murakarama.